Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nange Edimwe Rwema. Ikaze mwese mu biganiro tubafitiye mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Lusenda muri Kongo bugarijwe n'ikibazo kibura ry'inkwi.
Ndagena nkajabuka hakurya Rusenda nkagena nkasenyuduka nkatuzana hama hacana nsanze hari yabariko baratwiruka ko naho ndabitayo cababembe akazitwaka nkacangaruka nkacangurisha umuceri cankagafu nkagurudukara nkabona guteka abana bakajya.
Uwo numwe mu barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba mu nkambi ya Lusenda. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo. Ariko mbere yuko tujya mu makuru avugwa mu karere, reka duhere kwavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Umutegetsi akomeye muri Sudani yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abasirikare bishe bari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi bagiye kuzorungikwa kunyongwa. General Mohamed Hamdan Dagalo icegera curongoye akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu yabishikirije ejo kuri televiziyo y'igihugu. Abantu barenga ijana nibo bishwe ico gihe ku murwa mukuru Khartoum nkuko bishikirizwa n'abaganga bari mu batunganije iyo myerekano. Mu gihe bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo buvuga ko abafuye mu gihugu cyose ari 31. Ku munsi wa kane umuvugizi w'akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu General Shamsedine Kabashi niho yashikiriza ko yababajwe n'ivyo vyabaye. Leta ya Kamerun imenyesha ko abiyonkoye kuri ico gihugu bishe abapolisi bane bongera bakomeretsa batandatu mu gisagara cy'abavugwa mu Icongereza kiri mu manuko bushira uburengero cya Eyu Mojoke. Abarwanyi bwabaye ubwa mbere bakoresha bombe mu bitero kuva iyo ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abashiki 2000 itanguye haraheze imyaka itatu. Umushikiranganji wa Kamerun ajejwe kumenyesha makuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi aremeza ico gitero kandi kwa bapolisi bari bagiye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gisagara cha Manyu. Sadi amenyesha kandi ko leta ikeneye ifashanyo y'abanyagihugu mu gutuza ubwo bwicanyi. Umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa Israeli ne Sara Netanyahu yaremanze ko yakoresheje n'amafaranga y'igihugu acirirwa na sentare kuriha 15,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Netanyahu yatinye gutabwa muri yompi yemera ko ibyo yagirizwa ari ukuri ko yakoresheje nabi 100,000 by'amadolari y'Abanyamerika mu gufungurira abantu ku rugo rwiwe ku mushikiranganji wa mbere. Si ubwa mbere Sara Netanyahu arengutswa imbere y'ubutungane. Muri 2016 sentare yakomoreye 47,000 by'amadolari y'Abanyamerika yindishi kuwahoze amukorera mu rugo yagirije Sara kumuhohotera. Ni mu gihe mutambukanye wiwe akaba n'umushikiranganji wa mbere nawe ahanzwe n'ubutungane mu kwezi kwa kabiri umushingwa manza wa leta yashikirije ko ategekanya guhana Benjamin Netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire no kunyuruza amafaranga ku madosiye atatu ari mu butungane. Igihugu cy'Ubuhindi cyongereje amatagisi ku bidandazwa 28 biva muri Leta Zunze za Amerika mu gihe icuka kibi ku guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri kirushiriza kwiyongera. Iyo ngingo y'Ubuhindi ije haheze imisi Washington ikuye New Delhi ku rutonde rw'ibihugu byari byaratoneshejwe na Amerika mu kwemererwa kwinjiza ibidandazwa byabyo muri icyo gihugu. Uku kwihorana mu guhanahana ibidandazwa kuje imbere y'urugendo umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo atekanya kugira i New Delhi mu mpera z'uku kwezi, urugendo rugamije kugondoza Ubuhindi kugira bwemere kwama kompanyi ya Amerika ahabugure nganzira bwo kwinjira mu isoko ry'Ubuhindi no kugabanya inzitizi abahinga bafise amakenga kwico cuka kibi ciyongera gishobora gutosekaza imigenderanire yari hagati ya Amerika n'Ubuhindi yari tumbereye kwegezayo Ubushinwa bufise umuvuduko udasanzwe mu kuvogera amasoko mpuzamakungu.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com naho ku rubuga rwa Facebook mwadusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi ingoro y'ishyaka CNL itavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura yaratwitwe n'abantu bataramenyekana. Iyo byabaye mu gihe iyo ngoro yari gutahwa ku mugaragaro kuri iki cyumweru. Ubutegetsi n'igipolisi bahagaritse icyo gikorwa. Eloge Wirikaneza nibyo atunyuriza.
Indongozi z'umugambwe senere mu ntara ya Bujumbura zivuga ko abantu bitwaje ibipawa, imipanga n'ibihiri bateye iyo ngoro mu ijoro ryo kuri wa gatandatu. Basigura ko bene kugira ico gitero babanje kubaha abazamu bari barariye iyo ngoro hamwe n'abandi banywanyi ba senere bari bahacunze imbere yo kuyibomora no kuyikonga. Babandanya bavuga ko bamwe mu bateye bari bafite imyambaro y'igipolisi. Inyuma yo guturirwa abanywanyi ba senere bazindutse bitegura na cyane cyane abava mu gisagara cya Bujumbura kugira baje kuraba bongere bayugurure nk'uko byabitekanijwe kuri uyu w'Imana. Mugabo ntibemerewe kuhashika. Uyu twavuganya zibiriwe muri zone ya Musaga ku ibarabara riduga mu Nyabiraba.
Kugasa ku 10 n'inusu no bazibiri barabara. Cyo de posta n'acha zibiri barabara yuko ngo akamuntu yambaye mwambaro wa semes asubira kuduga. Umva ngo nimba ariko manasi bagiye kugurura ngo tebarase yagize ngo byago ngo urumva kwatabwa ngo irindi sanga ubwa tege turengana yasigende kugurura imwe ariko ni imwe ari no munsi nyene. Ararahiye ngo nibikunda nibikunda. Urumva ubu ni imidugu irahagaze. Urumva bafako babonye ka ico gikogubwiyemo. Urengana mbwa yindi midugu irarenga. Kandi n'ubu uko bigenda kose na dusigaye turiya biturashika turagenda kuko ni gisiba.
Mu nyuma buramatari w'intara ya Bujumbura yahavuye yandikira ikete umukuru w'umugambwe senere mu ntara yiwe amumenyesha ko ibikorwa byo kwinjira ingoro y'umugambwe mu Nyabiraba bitagikunze bitewe n'uko iruhande yaho humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rikongera igaturirwa. Mu ikete ryiwe umufasoni Nadine Gacuti asigura ko imva z'umutekano arizo zonyine zateye ingingo yafashe amenyesha ko yashatse guha inzego z'umutekano umwanya uhagije wo kubandanya amatohoza zatanguye no kurinda umugwa mukuru wa komine hamwe no kwirinda akajagari gashobora kwaduka gatewe n'ikigwi cy'abantu benshi bakoraniye hamwe muri ako gace. Mustanteri wa Nyabiraba nawe yemeza kuko biri kose atakutihanganiranira kuhari hagati y'abanyamigambwe muri komine aramutwa.
Yakubyukuri nta kutihanganiranira kwemeza ko hari gusanze ko hari hagati y'imigambwe kiretse gusa ko twatuma dutora ibigwanisho anahariya kuko mejo amasasu yaravuze. Twatuma dutora rero ibigwanisho mu miti itandukanye zame twatwegere na de zibiri ku mutuzi wa Mukongo turaturagire na tumusi ya Matara mu nyuma turatora impuzu z'igipolisi matemize za polisiye inkoho zibiri mu minsi iheze hagati y'imisozi Matara na Museri na Nyabiraba ayo misozi itatihurira n'amasasu menshi. Kiretse ibyo gusa nuko twumva hari tujambo twabana bari gisanga bavuga ko babonye abantu babiri cyangwa bangahe basi nko mu ijoro ko muri ako makurikirano ngira turabe ko umutekano tubungabunga. Kiretse ibyo nta bindi
kwa mungu bindi biheze agatongo rwa sarongo y'umugambwe senere yabujijwe kugurura ingoro iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Abajeje intwaro bavuze ko bashobora kwaduka umugumuko kubera iri hafi y'isoko kandi yari iremye. Kuwa kane wiyendwe naho ishyirahamwe mpuzamakungu gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye icegeranyo rivuga ko kuva mu kwa kabiri uyu mwaka umugambwe senere wa rwasa wemerewe gukora abanywanyi bawo bagera ku ijana batotejwe n'ingoro zawo zitari nke zigirwa ku bitero. Iyo shirahamwe ryasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa mabi abanywanyi batavuganwe n'ubutegetsi bakorerwa. Ingoro yari ituriwe yari yatewe irasamburwa uruhande mu ijoro ryo kwa gatatu rishiriwa kane muri iyi ndwi. Abanywanyi 9 ba SNL bari bahagaritswe inyuma yo guturirwa ku ingoro baja gufungirwa mu nyabiraba nyene. Batandatu muri bo bahavuye barekurwa hasigara yo batatu. Eroje uri kaneza Nairobi juu ya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hasigaye iminsi ine kugira ngo hizizwe umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi, Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda iherereye muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko babangamiwe bikomeye n'ibizuku bahabwa byo gucanisha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uraho muri Rusland.
Ugeze muri inkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'Abarundi 32,000, usanga muri amwe mu mavirage hari impunzi ziri gukora ibizuku, izindi nazo zikoreye inkwi ziba zivanye mu mirimo y'abaturage b'abakongomani ndetse no mu mashyamba y'ibigazi. Ariko iganire na zimwe muri izi mpunzi zirimo igitsina gore, zivuga yuko zirajwe ishinga n'ikibazo cy'ibizuku. Uzamushaka Julienne twamusanze muri village ya gatanu mu gitondo agiye guteka umutsima akoresheje bimwe mu bizuku aheruka guhabwa n'ishiramwe rya DRA.
Nka jewe fisitaye umunani izo tayo munani mamerezi biro 15 by'ibizuku. Nibyo bizuku nyene ndabijanye ndabishikanye muhira n'ukuri n'akamaro bifitiye ngo ndabicanire ngaho onye kuziko wapi sinzi byaragi kuziko nibisha canke ndasimbira kurondera udukara kubabanye. N'ukuri ijo bizuku n'akamaro bidufitiye turungitse abana hari ya ruguru ngo bagende kurondera imwe. Ico ni ikibazo. Fisa abakobwa banje batatu. Je nabarungitse hari ya ruguru ngo bagiye kurondera imwe zo gufasha mu nzu. N'ukuri bazanye izo nkwi bamaze kuruwa benshi baje birukanga nabo bana banje barabirutse ko kubera ngo bagiriye abandi abagenzi babo icyamfurambi.
Elizabeth Kimpaye ni umukecuru mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko, nawe atuye muri village ya gatanu. Avuga yuko iki kibazo cyo guhabwa ibizuku bikeya kandi bitinda kwaka bimutera ikibazo bitewe n'indwara agendana imusaba gufungura kenshi ku munsi.
Nasinze kare na diabete yaranyishe indya za regime igihe kira mwanya wose ni kuntekera, ariko bashiriye ibyo bizuku ngo bantekere arahonda batuka abo bana. Numvishije inzara ngavuga muranyishe n'inzara muragize gutenga bamara nkabaryagambura kubera ibyo kubyo bizuku indya ntizishe. Icyo saba nje savye ko bavuze ngo indya zacu bazoza baduha amahera n'ibyo bizuku badushirira amahera y'ibyo bizuku muri ajya amahera nyene y'amakara tuzokwimenya aho tuzorondera inkwi.
Twashatse kumenya ubugizi impunzi z'Abarundi zazikemura iki kibazo cyo kubura inkwi ndetse n'ibizuku byo gucanisha. Maze twegera Ndayishimiye Jeanne, umubyeyi wo muri village y'umunani, maze atangira tubwira uburyo azabigenza kugira ngo ateke bitamugoye.
Ndagenda nkajabuka hakurya Rusenda, nkagenda nkasenya uduku, nkatuzana hama nkacana. Nsanze hariyo abariko baratwiruka ko naho ndabitayo cyaba bembe bakazitwaka, nkacangaruka, nkacangurisha umuceri, cankagafu, nkagurudukara, nkabona guteka abana bakajya. Indya nazo zica zihera. Ntizitumaze ukwezi kubera ubwo buryo bw'inkwi.
Ubusanzwe ishiramwe rya DRA mu rwego rwo kurengera ibidukikije ryasimbuje inkwi bizuku, riha amashiramwe agera kuri 20 impunzi z'Abarundi amasoko yo gukora ibyo bizuku. Ariko kugeza uyu munsi muri inkambi haragaragara ubukene bw'ibicanwa Nibizi Foste aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Ubizuku baduhereza nibike kuko batanga ibiro 10 kuva ku muntu umwe gushika ku bantu 4. Ntibishobora guheza ukwezi kose ibiro 10. Tubikoresha nko mu minsi 5-6 bikaba biraheze. Ugacyo usanga kandi impunzi zigiye kwita muri ya mirima y'abandi kutemagura ibiti kandi ari byo biyemeza ko baje gukinga, gukingira ibidukikije. Tuguma dusaba yuko kuri hasere ko bodufasha bakaza baraherereza umuntu ibizuku bimukwiriye kandi bakangabura bisunze igitigiri cy'umuntu umwe ibiro bategerezwa kumuhereza bagaca babigwiza n'igitigiri cy'umujyango we bafise nibyo turi ko turasaba hasere.
Urwanda rwishira mu rya dollar rivuga yuko ibizuku izimpunzi ziri gukora ari byiza kandi ngamuka ribonye ndi mafaranga rizongera amashira hamwe akora ibizuku muri inkambi ndetse rikongera n'umubare w'ibizuku ritanga kuri buri mpunzi. Vedase ngavuwa kubwijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kiva amajyepfo.
Tukivuga ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi, bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Ijwi rya Amerika riherutse gusura bahisemo gukora amatara bakoresheje ibyuma n'imirongo tibishaje. Ayo matara akorwa n'abo Barundi yifashishwa mu kumurika iyo amashanyarazi yabuze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru yasuye abo barwiyemezamirimo b'Abarundi.
Matara twe dukora na matara afise options zibiri, nukuvuga akora mu mpande zibiri zose, nukuvuga ashobora gukora kuri electricite ugacomeka mu kuri electricite bisanzwe mu nzu, ukaba washobora no kucomeka no kuri panneau solaire, nukuvuga ishobora gukora muri ville ahantu hari umuriro canke ahantu atamuriro uhari.
Fabrice Mugisha umurundi yahungiye mu Rwanda na bagenzi we bashimye kugira societe canke uruganda Mind Transform Technologies kugira ngo bashobore guhingura ayo matara ariko arasigurira bariko baratwumviriza.
Ura itara uribo itara ruboniri kugira abantu bashobore kuba basoma kwa kundi abana bako bariga ntibagire ikibazo umutara cyitsi bamenye yuko amasaha ni ashobora kuguma bakize kuvuga amasaha ndende arakwiye ni menshi kugira ngo umuntu ashobore kubaho. Si ukuvuga ngo ahantu hatagira umuriro niho nyine bakeneye amatara, nubwo muri ville barakeneye amatara naho nyine umuriro uragenda.
Icyatumye izo mpunzi zizi ivyerekeye ubuhinga bw'umuyagankuba gukora ako kazi no gushaka kuziganya zuba nk'uko abantu baziganya amazi, gutyo rigafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose. Fabrice Mugisha na bagenzi we aho bakorera mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro bemeza ko bariko barabishikako kuva batanguye iyo societe mu mwaka w'2017.
Nyimvirane ni gute no gukora itara rishobora kudukwiriza ya masaha byibuze amasaha ane akamatara turonka ku isoko na matara amasaha imwe isaha zibiri byabaye byinshi n'amasaha abiri. Ko twe muri gahunda yacu ngo ibizuba biseseka gutya bikamena gahanga imbwa ni gute twori bika bigashobora gutumarira akamaro mu kwatsa amatara yacu canke mu gukora ibindi bikorwa mu gushaja amatelefone mu kwatsa amateleviziyo mu gukora ibikorwa byose bitandukanye bijyanye n'umuriro nyine wose wukoreshwa.
Icyo rwego rushinzwe iterambere RDB rubashimira nuko babungabunga n'ibidukikije kuko bakoresha ivyuma n'imiringoti byashaje maze bigasubira kugira akamaro. Ubwo rwego ni nabwo rwemereye iyo sosiyete yabo, bemeza ko ubuhungiro ari bwo bwabatumye kwiyumvira uwo mugambi, bagashima ko ubu babeshejeho imiryango yabo.
Yego vraiment ubu matara araduhaye ubuzima, araduha ibyo kurya, nta mwenge nabwira nti yewe mbere nabi ndabona dufaranga dukeya ariko ntegura n'akazoza keza. Bon yego cyane jyewe barangurira babibona
n'ibyo fese mu minwe
y'ubuga ririgura riri kumwe na charger yaryo ni 25 amafaranga y'amanyarwanda
ajya
yose ni kimwe, yose agura kimwe mbwa yuguze abiri ndagabanya uguze nk'uburanguye nyine birumvikana.
Ubu ushobora gukora nk'amataranga na gutere dufate nk'ukuntu bishaje ku kwezi
kubera ku munsi nkora 5 kuvuga ko ku 7 ari 35 kwa
arirasha.
Yego cyane turashaka ku isoko abayagura nuko baba bazi akamaro kabafitiye n'aya mabox nkoresha ino bijyanye na environment magenda bikurikiza cyane n'ama PVC nkoresha n'amatiyo PVC ajya plastique ajya abayatakaye mu ntuze yabo bajya abantu bari kubarubaka. Jiwe ndagerageza kuraba ni gute bya bintu byo kwiye n'ibyo ronisi ndabihingure bivemo ikintu gishobora
gukora.
Yego cyane gusa bigira ubuzima bwa kabiri.
Mu migambi bafise harimo kuzotwara ubwo buhinga hagati mu gihugu no kwigisha izindi mpunzi z'abarundi ziri mu makambi. Mu bo twasanze bariko baragura ayo matara harimo n'abanyamahanga. Xavier Apuye no mu Faransa ba mu Rwanda.
Le système
plutôt parfait. Voilà, ça permet d'avoir de.
Atajyo mbono buryo ari byiza cyane kuko butuma naho umuyaga nkuba ucika ushobora kubonesha amasaha atari make mu nzu yawe kuko na pano solaire zitorosha kugura n'izindi mpunzu zikura amaboko mu mpuzu ziteza imbere ni nyishu kandi mu gihe tuzi ko hari gihe haba Kigali canke hagati mu gihugu umuyaga nkuba ushobora gucika canke umuntu akaba atana ufise n'ibiciro ntibizimbye cyane kandi nakunze ko bakoresha ibikoresho biba byaratawe ikindi nacho bituma ababikora bibeshaho kandi n'abana bari mu makambi y'impunzi bokoresha ayo matara mu kwiga eka mbere n'ibisharizo nshobora no gushira mu nzu yanje naho no yatwari burayi wacu bo yakunda
une maison de ville en France ou en Belgique pourquoi pas.
Iyo sosiyete iramaze kwitaba amahiganwa mu bandi bahiganishwa ivyumviro igasaba n'abarongoye impunzi gutegura amahayanishwa iyo bahuza n'abandi bakora ibindi bahamagarira izindi mpunzi kutagaya akazi ahubwo guteka umutwe kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu c'abahaye indaro. Je Clave Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Clavere niyo nkuru. Aborora mu gishwati no mu nkengero zayo barinubira kuba amakusanyirizo atinda kubishyura amafaranga y'amata bayagemurira. Baravuga ko kuba abandi baguzi b'amata barahagaritswe biri mu bituma amakusanyirizo akora ibyo ashatse ntacyo yikanga. Reka ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana.
Imaze gusuzuma imirimo y'ubucuruzi bw'amata mu turere tune turi mu ntara y'Uburengerazuba aritwo Rubavu, Rutsiro, Nyabihu na Ngororero. Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko yasanze ikorwa mu kajagari aho gukorwa kinyamwuga. Umwe mu myanzuro Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yafashe yarimo n'uyu w'uko amata yose agomba kuva ku mworozi agemurwa ku ikusanyirizo Milk Collection Center, akava ku ikusanyirizo agiye kongererwa agaciro. Undi mwanzuro wari uko nta mata azongera gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro kandi adaturutse mu nganda zemewe. Kuva mu mpera za 2017 aborora muri ibi bice batangiye kubahiriza aya mabwiriza, ariko aya makusanyirizo ntabishyura ku gihe
aratinda cyane. N'amezi n'atatu akaba agomba gushira umworozi atarabona ku mafaranga y'amata ye. None ikindi kuri ibyo usanga n'amata ari ngombwa ngo aje ku makusanyirizo batanayashoboye, hakaba amata menshi agomba kuba impfabusa, ubundi akagaruka ngo isoko ryabuze, ubundi ngo ibisabo ngo byangiritse, ugasanga rero umworozi ari kugenda ahahombera.
Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane ku nk'ubu ngubu ukwezi kwa gatanu amafaranga yako ntaraza, kandi urabona turi ku itariki 14 ariko urumva ibyumweru bibiri biba birenzeho ni byinshi. Wanagereranya n'uko twebwe amata tuyabaha kuri gahunda nk'uko babyifuza, ariko bwo kugira ngo baduhe amafaranga kandi nabo baba bayatwariye nabo babishyuye kandi ayo makuru tuba tuyafite, ahubwo tukibaza aho bipfira.
Ingorane ihari ni imwe, ni uko ibihe byinshi batubwira ngo amata amwe ni mazima andi yapfuye, ya yandi batubwira ngo ni mazima ugasanga rimwe abuze isoko, yandi bitwa ngo yapfuye nawe yabuze isoko, noneho nanone ya mata akaba abana menshi ugasanga kenshi nibuge murahara kwikaragiro amata bayakiriye kane mu cumweru kandi kabiri mu cumweru aragarutse.
Iyo agarutse muyashyiraho ibigenda bitu.
Ni ukuyanywa abana bakayinywera.
Hari karite ngo ya mbere n'iya kabiri nk'umworozi iyo uri gukama. Urubasha mubasha kubitandukanya?
Tuzi kubitandukanya.
Mubitandukanya mute?
Aho tubitandukanyiriza hari inka nawe ubwawe yoroye ubuzi bwifite amata yoroshye. Ukabuzi ko n'inka mu nka zoroye ukabufite zingiranga ifite amata akomeye. Y'inka imaze kubyara ukurikije uko ikinyana cyawe cyonka. Umenye amata akomeye ni amata yoroshye. Ayo bavuga ngo ni amapfu. Nuko abari ngo ifite amata akomeye nta bundi burwayi twebwe tuba tubona.
Ku makusanyirizo atinda kwishyura icyo kibazo nawe ukiziho.
Emwe natwe turakize nubwo turi abashumba twe turakoreshwa, ariko hari igihe ugiye guhembesha shobuja akakubwira ati kuri foromajeri nibahemba tuzabahemba. Twebwe rero twabona kuko inyungu ya data buja iyo yinjira twebwe bashumba ntituyimenye natwe tukaba twataha, ariko atari ukunaniranwa nawe ari ukubura amafaranga. Abatubwira ngo bazaduhemba kuri foromajeri nibabahemba tuzabahemba, ukabona turatashe amafaranga natwe turayabuze bitewe no kutaduhemba. Ee bimaze igihe biri kurangiza nk'amezi atandatu
bitinda nk'igihe kingana cyacamo nk'ukwezi abiri
ari n'igihe batubaruriye ayo kwezi ukazaje guhemba ukazaje kubaruza naya kabiri naya mbere utarayabona.
Ibyo gutinda kwishyura niko biri kuko aba ubita badonge nangwa se abacunda bari bafitanye amasezerano ko babishyura mu minsi 15, ariko siko biri babishyura mu kwezi kunarengaho iminsi ntago babyubahiriza n'aborozi bafite amasezerano y'ukwezi ariko kujya gufata mu kwezi n'igice ubu ngubu nka y'ukwezi kwa gatanu ntago yari yaza y'aborozi urumva kandi turi tariki 15
hari icyo basobanuraho gituma bitinda
bo tubaza ku isoko bafite mu ruganda bakatubwira ko babishyura nyuma buri minsi 15 barabishyura ubwo rero byaba bisubira mu buyobozi bwa koperative nangwa se wenda hari bakaba bafite izindi mpamvu zabo ku giti cyabo basobanura ariko ni gutyo bimeze
ku bijyanye n'ibiciro ibiciro biba byarashyizweho
ibiciro ntago nagamye ijana ku ijana kuko ibyo baduhereza ni nabyo badutangariza ko batubwira ko mu ruganda babishyura kuri 180 kuri grade ya mbere turayabona grade ya kabiri ntago ajya mu ruganda bafite andi masoko ariko igiciro biratandukanye cyane ni 130 harimo itandukaniro rirerire sinzi rero niba ariko ku masoko bagurisha
twegereye rimwe mu makusanyirizo yo mu karere ka Nyabihu Arusha Milk Collection Center rigemurwaho amata n'aborozi bo mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu mirenge ya Bigogwe na Kanama iri kusanyirizo rifite ubushobozi bwo kwakira litiro 2500 ku munsi iri naryo ni nka yandashinjwa gutinda kwishyura aborozi Antoine Nkuriyingoma ni umunyamabanga wa koperative ifite imicungire y'iri kusanyirizo uku gutinda kwishyura aborozi yemera ko kubaho
hari abambuye aborozi noneho igikorwa kibaho cyo kuburana bishyura igice kimwe n'ubu ngubu baracyaburana igice cya kabiri ntabwo bari bakishyura ubwo rero gutinda gukererwa bari batwambuye miliyoni 12 izo miliyoni 12 dushobora kubona miliyoni 6 nizo batwishyuye izindi miliyoni 6 nizo zasigaye ubu nazo twizera yuko tuzazibona izo mbogamizi twabonye ariko numva n'icyo kibazo kiri kugenda gikemuka ubu aborozi ukwezi kwa gatanu ndumva none ubu ngubu bamwe batangiye guhembwa
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko buzi iki kibazo cy'uko amakusanyirizo atinda kwishyura aborozi kandi ko bwatangiye kukiganiraho nabo bireba kugira ngo hagenwe igihe kigufi gishoboka aborozi bajya bishyurwaho ntibibabangamire bwana Gilbert Habyarimana ni umuyobozi w'aka karere
ngira ngo icyo ni ikibazo kimwe mu byo twahagurukiye mu rwego rwo kugira ngo umworozi ugeje amata ku ikusanyirizo yere kurenza nibura iminsi 5 adahebwa atabonye amafaranga ye
Claude Ganza Munyamagana agiye muri Amerika
arakoze Claude Ganza Munyamagana mukanya turagaruka dusoza aya makuru tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC
Una hondi nare imbere ya wendi inama Shakabiri uminduke unjo mutima Aho kwisari ko bimeze buryo muntari ndi cyakunda ni wabona nkuko sheje mbabarire cyane kuko kwisina uri perfect Jiwe nawe turabantu Bébé, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi. Club Nirvana na La Costa Beach Nusuba wari wa kugi indi baboy Lover lover kugeza no kuba gore babantu Nakuhaye umutima wanje Sengi mana na ira kumba Ni wabona nkuko sherezi Umbabarire cyane
Iyo ni indirimbo Feel Love ni indirimbo y'umuhanzi w'umurundi Satibi ikaba ari nayo itugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil wegeranje aya makuru muri studio ya 18 hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mugire umunsi mwiza
Bébé, soyez joyeuse. quand vous êtes avec moi.